Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri nigenekerezo ya 16 ruheshi numwaka 2026 nchuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Nzamba ya kawe ndabahaye mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye irindya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaza kubashimikiye kuri zingi ngo nkuru nkuru zikurikira Runo wa kabiri igenekerezo rya 16 ruheshi amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika mu Burundi uyu munsi ukaba ushitse mu gihe umwana ahura n'ibibazo bitandukanye harimo nko gushurashuzwa gukoreshwa bikorwa biremereye no gukwegerwa mu ntambara unani FNADB cyo kimwe n'ishyirahamwe ONLCT asaba leta gukora ibishoboka kugira ngo agateka k'abana gakingirwe bikwiye Burundi buri mu bihugu bya mbere ku isi byugarijwe n'inzara bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme imbwiye kugenekezo rya 16 ruheshi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya inzara Abanyagihugu muri komine ya Muyinga bariyamiriza amafaranga bariko baratozwa kugahato ngo yitegurwa ry'ibikorane by'umukuru w'igihugu bavuga ko ari akarenganyo kadasanzwe mu gihe bugarijwe n'ubukene butagira izina aya n'ayandi ni mukanya sangwe ikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Kwigenekeza rya 16 ruheshi, ni umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Mu Burundi, uyu munsi ushitse mu gihe abana bafatwa ku nguvu, abana benshi baraheba amashure, abandi bagakoreshwa ibikorwa bibaremera. Runani FNASEB rusaba leta kurushirizaho ibikorwa byo guteza imbere agateka k'abana kurikira Ferdinand Simbaruhije n'umuvugizi wa FNADEB
haramaze guterwa intambwe ziboneka mu gushyiraho amategeko n'inzego bikingira akaya k'umwana twovuga nk'ibigwa shingiro ry'u Burundi y'2018 itatu amategeko kugenga ingo n'imiryango igitabo kiraba by'akazi no kwemeza amasezerano mpuzamakungu arero akabana ibyo byose birekana ubushake bwo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'umwana ariko rero naho biri uko akaya k'umwana karatarunyangwa mu buzima bwa misi yose hakibonekeza ibibazo byinshi birimwo gutaronka amazi meza n'isuku bikwiye kubana gutaronka ubwiherero bumeze neza n'ibindi rero y'ibyo abana barashurashuzwa baraheba amashure bakoreshwa ibikorwa biremereye batwazwa inda batifuza barara mu ibarabara baraturubikwa n'ibindi bindi dufatiye ku kivugo cy'umwaka zanditse na David bahamagarira leta abafatanya bikorwa mu iterambere zize imiryango n'ababyeyi ibikurikira ubwa mbere guteza imbere ibikorwa by'isuku n'ubwiherero ku mashure mavuriro no mu mihana ubwa kabiri gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana wese aronke amazi meza ubwa gatatu kwigisha abana n'imiryango ingene bakubahiriza isuku na cyane abana babigeme ubwa kane gukomeza gukurikirana no guhana abahonyanga uburenganzira bw'abana kugira ngo amategeko ashyirwe mu ngiro koko ubwa kane bwa nyuma gushyira uburyo bukwiye mu migambi yo gukingira no guteza imbere agatera k'umwana urabifite na Dave wiyemeje kubandanya gukorana n'abafatanyabikorwa bose kugira ngo ata k'umwana kubahirizwe
ishyirahamwe ONLCT we ton frère naryo rigwanya amabi akoregwa abana n'ubwimukire bwo mu kinyegero rirababazwa n'ukungene abana babandanya bakoregwa amabi yatandukanye harimo no gukwegerwa mu ntambara risaba leta gukora ibishoboka kugira ngo agateka k'abana gakingigwe bimwe bikwiye kurikira prime mbarubukeye arongoye iryo shyirahamwe
uko biri kose naho tubona ko hariho umugane wa Afrika ariho twigoro twishi twakozwe reka mbere no mu Burundi hadasigaye inyuma kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe turabona yuko agahaze kakihari kubera dusanga umwana w'umunyafrika ahura n'ingorane nyinshi cyane cyane zijanye n'uko abana batari bake bakurira mu miryango ikenye cyangwa abandi ugasanga barahura n'ibibazo bihungabanya gatika kabo nko gukubagurwa cyangwa ugasanga hari abandi bakoresha ibikorwa biruhisha n'abandi usanga agatika kabo gahungabanywa mu kuvanwaho bahora baba bacanwa mu bindi bibanza dufate iyo bacitse nk'impunzi cyangwa abimukira bo ku nguvu ibyo byose bikaba ari ibintu bituma hagwira cyane urudandazo rw'abana muri Afrika cyane bigaterwa n'intambara ariko ziraba cyane cyane mu bihugu bitari bike byo muri Afrika ugasanga abana barajanwa mu ntambara ugasanga hariho abana bamwe bamwe bakumirwa ku ishuri bivanye n'ingene bavutse bameze hariho nk'abana bagendana ubumuga ibyo byose ni ibihungabanya agateka k'umwana umunyafrika ONS we Tonfrere yashaka gufata akakanyikeza kugira risabe amaleta ya Nyafrika canke abafashe amaleta reka mbere n'amashyirahamwe adaharanye ibyiciro bya politike reka tutibagiye n'abajejwe bakorera mu bisata byigenga kuko boshyira hamwe uvu hamwe kugira ngo by'ukuri agateka k'umwana akabe imyitwarariko wa mbere uza mu yindi myitwarariko mu mapolitike ibihugu bya Afrika bikunze gushyiraho canke bizoshyiraho mu myaka iza kugira ngo by'ukuri agateka k'umwana kaze gakomeze kubahirizwa usumba uko kubahirijwe no munsi.
Inzamba
kugenekereza ya 16 ruheshi naho no munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya inzara mu Burundi uyu munsi ushitse mu gihe abarundi benshi badafungura bikwiye ndetse Burundi bukaba buri mu bihugu bya mbere ku isi byugarijwe n'inzara ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana rungu ishira hamwe Parseme asaba leta gukora ibishoboka kugira ihangane n'icyo kibazo nkura mutima ku Barundi tumukurikire
ubwa mbere turabine byifashe muri rusangi haro igipimo akuna gukoresha bita indice de la France uburundi buri mu ifisi bipimo bya mbere biri hejuru 40% ndwa ibi urundi buri mu rugo bya mbere ku isi ibibazo by'inzara bihari hari cyo bita insuffisance calorifique no kuvuga ibyo umuntu afungura ku munsi byananga nkumvu nibiki amakalori niki hari ipi bavuga tuti tupfo kwa bibi 2100 by'amakakiro kalori ku munsi ugasanga mu Burundi ni ngo ni 1600 kilokalori ibyo biri mu byavuye mu nama yigeze kuba rukokoma ku bintu by'uburimi ngaha mu Burundi izi ngwara ziziyongera mu gihugu ibitunu mara bihari zakeshi kugufungura nabo kuna abantu bahangayitse babayeho ugasanga maintaining n'abantu bafungura ni kibazo abazaba university ugasanga ni kibazo tuko ni kibazo rero ikintu kiza kubikomeza ha mu Burundi kubijanye n'ibi bifungwa cyane ni by'ibiciro turafise ikibazo kubona iduga ry'ibiciro mu Burundi ahanini bitegwa ni igiciro cy'ibifungo twaba tubibona mu vyegeranyo vya Berbe cyangwa vya Istanbul hamere turavye ingene ibijanye no mu Burundi ikibiranga nuko tugifise bwa burimyi atari ubwo gushora ku isoko bwa burimyi bukomeye nk'ubwa hari n'uburimyi ahani n'umwenga abarimyi bashaka kurimira imiryango mbere kenshi bavuga yuko abarimyi bashora 15% y'umwimbo baroza naho nyene kenshi kugira bikendure mu tundi hanyuma bitarande mapare bitari uvuga umwimbo kuri hegitari turi munsi ya moyenne yo muri Afrika umuntu ugasanga ajya wabuza amazi cyangwa ibiki urumva ni ikibazo iyo abantu biyongera yo gusumba uko umwimbo wiyongera w'ibifungurwa ikiba yangorane je itumare parseme yagira iterere ivyumviro ingene y'urundi guhangana n'ikibazo c'inzara ubwa mbere dufatiye ku kuri ico gisata kibiciro 90% y'abarundi no mu kazi 90% y'ibifungurwa tufungura mu Burundi biva mu burimyi bwo mu Burundi giterera nka mu 40% mugabo mu butunzi bwose 60% y'ibishorerwa hanze na 1% mu kuduza umwimbo mu gihugu kwa sans economique ngaka tuka tuti mu gihe i Burundi hari igihugu gito kibamwe abantu benshi nta kindi gishobora gukiza atari cyo bita agriculture intensive no kuvuga uburimyi bwimbuka cyane aho ibari sinoyi
Imyidogo ni myinshi manyagihugu bo muri komine Muyinga iri mu ntara ya Butanyerera kubera amafaranga bariko baratozwa ngo yo kwakira umukuru w'igihugu mu bikorane byiwe. Ibi bakabona ko ari uguhotegwa mu bundi buryo, bagasaba indongozi ko iyo ngendo yuhagarara kuko atanyungu bakura muri ibyo, kandi ubukene bukaba bubugarije. N'inkuru tubaza Julienne Muzinga.
Nkuko bikigizwa n'abanyagihugu baho muri komine Muyinga ngo si ubwa mbere batozwa bene ayo mafaranga. Ikibababaza ngo nuko ayo mafaranga batozwa atahurira n'inyungu zabo. Ikindi naco ngo atozwa nk'itegeko batitayeho ku bukene abanyagihugu barimwo.
Nukuri aha muri komine Muyinga tubarushe bayo, tubarushe no gutozwa intererano zitandukanye kandi twebwe bitatsaba. Ubu turiko dutangishwa intererano ngo yo kwakira umukuru w'igihugu ngo aje gukoresha ibikorane namwe. None ko mbona batubwishe batubwiye ko haba hari amafaranga yateganyijwe yo kubikora, ubu si kuduhohoteraga abandi? Twebwe ibyo bikorane bitumariye iki? Ngata mpinduka tubona kwiga indongozi nyine ari kibi gusa kibaranga. Muri bwaseraho batoza ibihumbi 20 ku muryango, hama uwitwa ko ari mukene akayiha 10,000 utayatanga. Imbonera kure bitubwira ko tuzobyihurira. None karakizi ngani tuzige ubukene bwacu yemwe?
Abo banyagihugu basaba barongoye kuba wahagarika kuza barabahatira gutanga ayo mafaranga kuko ari na menshi cyane kandi nabo atamikoro bafise.
Urakoze Julienne Muzinga. Nino ngahacu dusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese muduteze yombi. Ngashimira na bagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kwaturukaniriza. Mugire aho mwamubahwe mubanye no mu byanyu na gahwana.